mukomeza kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi, ndabaramukije hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi
na Frederic Nkunikije. Ndabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi, ikaze mu biganiro byacu.
Yumvikana dufatiye ku ngingo ya 86 y'amasezerano ashya iyo sentare. Uburundi burafite itegeko bw'ukwemera mbere no gukorana n'abahinga iyo sentare bazaba bari kubarangira amasohoro.
Uyu ni Maître Lambert Nigalura ari mu rwego mpuzamakungu rw'abashinzwe amanza bakurikirana ibyaha International Criminal Bar, akaba kandi ari mu rwi SOS Torture Burundi. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yatanze uburenganzira bwo gutohoza ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 gushika mu kwezi kw'icumi mwaka wa 2017.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko iperereza ku gitero cyavumbukiye ku basirikare muri Niger mu kwezi gushize ritazarangira mbere y'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ibiganiro yagize na mugenzi we w'igihugu cy'Ubushinwa byabaye ingirakamaro.
Perezida wa Colombia Juan Manuel Santos yatangaje ko polisi vuba aha yafashe toni 12 z'ibiyobyabwenge byitwa cocaine mu ijambo ry'Igifaransa. Izi rero ni zimwe mu nkuru tubagezeho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu.
Tutawe ku Burundi aho sentare mpuzamakungu mpanabyaha uyu munsi kwa kane yahaye uburenganzira abashikiza amanza bayo bwo gutohoza ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2015 gushika mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2017. Abacamanza bavuga ko abo bashikiza amanza bazotohoza, abo bashingwa amanza abo bajejwe kutohoza bazotohoza cyane cyane ibyaha byakorewe mu Burundi canke ibyaha byakozwe n'abarundi bari hanze y'igihugu cyabo muri ico kiringo nyene. Itangazo ryashikirijwe n'abacamanza rivuga ko hari ibintu biboneka byatumye ingingo yo gutohoza ibyo byaha ifatwa. Abo bacamanza bavuze ko ibyaha byo mu ngwano birimo ubwicanyi, gufata abakenyezi ku nguvu, hamwe no kuburiza igufa abantu byatumye abantu barenga igihumbi bicwa mu gihe abandi bashika ibihumbi amajana ane bataye ingo zabo. Iyo ngingo yo gutangura igitohozwa yashikirijwe ku igenekezo rya 25 ry'ukwezi kw'icumi, iminsi ibiri imbere y'uko Burundi bufata ingingo yo kuva muri iyo sentare. Iyo ngingo yagumijwe mu ibanga gushika ku wa kane itariki 9 y'ukwezi kw'icumi na rimwe. Yamara iyo sentare izoba ifise uburenganzira bwo gutohoza ibyaha byakozwe igihe Burundi bwari bukiri umuryango w'ibihugu byateye ikumu yo cyo gushinga iyo sentare. Uburundi rero bwagiye mu ntureka ya politiki hamwe n'imyerekano yabayemo ubuzi bwa nabi mu mwaka wa 2015 nyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangaje ko agiye kwitoza mu kindi kiringo. Abaneguye iyo ngingo bavuze ko yarenze ku ibwirizwa shingiro hamwe no ku masezerano yarusha yahagaritse ingwano. Mu mwaka wa 2015 akagwi k'abasirikare karagerageje gutembagaza ubutegetsi igihe Perezida Nkurunziza yari hanze y'igihugu. Abasirikare ba Leta y'u Burundi bahavuye batesha iyo kudeta. Muri iyi ndwi kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye igikumu ku ngingo yo kubandanya itegeko rya Perezida rifata ingingo zihutirwa ku byerekeye umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na politiki ya Amerika mu makungu bishobora kugiramirwa kubera umutekano muke urangwa mu Burundi. Yamara mu kiganiro umushikiranganji Urundi yajejwe ingendanire Alain Aime Nyamitwe yahaye Radio Ijwi rya Amerika yatangaje ko Leta y'u Burundi yaguye mu gahundwe kumva ku iryo tegeko ryongewe ikiringo. Akaba yavuze ko abantu bose harimo abanyamerika batekaniwe mu Burundi. Nyamitwe yavuze ko Burundi bwakoze intambwe ikomeye mu gutsimbataza amahoro mu Burundi kuva aho hatanguriye ibibazo bya politiki mu mwaka wa 2015. Nyamitwe yavuze kandi ku iryo tegeko ryo mu mwaka wa 2015 Leta y'u Burundi yari yahakanye kuva mu ntango ryongewe ikiringo riva ku makuru y'ibinyoma ngo yama ariko arakwiragizwa n'abantu bafite iyindi migambi bisangije ku Burundi. Leta y'u Burundi yarateye akamo impunzi zahunze mu mwaka wa 2015 kazisaba guhunguka. Yamara no mu minsi iheze impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cya Uganda zabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ubwicanyi bw'abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi bubandanya.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko iperereza ku gitero cyavumbukiye ku basirikare muri Niger mu kwezi gushize kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha rizaba leta ryarangije. Idepartoma y'ingabo ya za Amerika Pentagon yasohoye itangazo ivuga ko itsinda ry'iperereza rya gisirikare rizagira ingendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Afurika no ku mugabane w'Uburayi kugira ngo rikusanye amakuru akenewe ku buryo ibintu byagenze mu gihe cy'igitero cyo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa cumi. Abategetsi muri Pentagone n'abashinzwe ingabo muri Niger bavuze ko abarwanyi b'umutwe wa Leta ya Kiisilamu bavumbukiye ku ngabo zabo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa cumi zica abasirikare bane ba Amerika na bane ba Niger hamwe n'umusemuzi nawe w'umunyaniger. Umutwe wihariye w'abasirikare ba Amerika wari uherekejwe n'abasirikare ba Niger bagabweho igitero nyuma yo kubonana n'abayobozi mu karere hafi y'umudugudu wa Tongotongo. Umwe mu bategetsi yavuze ko bamwe mu baturage bakekwaho kuba baratindije abasirikare bavuye mu nama kugira ngo bafashe abagabye igitero.
Muri kamera bandanya kubiza radio ijwi rya Amerika, secretary wa Department of America Rex Tillerson avuga ko atakutumvikana ku gihugu cya Korea ruguru kuri hagati ya Leta Zunze Amerika n'Ubushinwa nyuma yaho habereye ibiganiro mu gihugu cy'Ubushinwa hagati ya perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump hamwe na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Tillerson ari ku murwa mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa mu iki gihe yahaye ikiganiro abamenyesha makuru uyu munsi kwa kane nyuma yaho abo bategetsi babiri barangirije ibiganiro byibanze ahanini ku gihugu cya Korea ruguru hamwe no ku budandaji. Tillerson yavuze kandi kwa bategetsi ko ari babiri baganiriye cyane ku kibazo cy'agateka kazi na muntu hamwe no ku matati yo mu mazi yo mu kiyaga kizwi ku izina South China Sea. Ku byerekeye Leta ya Korea ruguru, Tillerson yavuze ko abategetsi bo mu Bushinwa bagaragaje muri ibyo biganiro byamaze iminsi ibiri ko batazigera bemera ku gihugu cya Korea ruguru gitunga ibigwanisho ruhonyanganda.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88.3 FM 104.3 ni mu Rwanda naho mu Burundi twumvikana kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Tugaruke ku nyingo ya sentare mpuzamakungu yatangaje uyu munsi yo guha uburenganzira abajejwe gutohoza ivyaha vyawe mu Burundi. Ni inkuru mugenzi wacu Eloge Burikaneza ari i Bujumbura yakurikiranye.
Kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata c'ibanze ca gatatu ca CPI bahaye uburenganzira Fatou Bensouda mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha Irahe bwo kugurura amatohoza ku vyaha iyo sentare yashiriweho gutohoza ko vyakozwe mu Burundi canke vyakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015 gushika itariki ya 26 ukwezi kw'icumi umwaka 2017. Umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no kubindi vyaha vyakozwe imbere y'itariki ya 26 mu kwa kane 2015 canke vyakozwe n'ibizokorwa inyuma ya 26 ukwezi kw'icumi 2017 mu gihe ibisabwa n'amategeko vyuzuye. Ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya 25 ukwezi kw'icumi mu mwaka, ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyene yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona. Icyo gisata cy'ibanze cya CPI kivuga ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo gutohoza ku vyaha vyaba vyarakozwe mu Burundi igihe icyo gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI. Uburundi bwinjiye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12 mu 2004 buyisokoramwo kwa 27 ukwezi kw'icumi mu 2017. Itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo kugira amatohoza ku vyaha yagenewe gukurikirana mu kiringo co kuva Burundi bwinjiye muri iyo sentare gushika ku itariki ya 26 ukwezi kw'icumi guheze. CPI sigura kandi kwifite ububasha bwo gutohoza naho Burundi bwikuye mu masezerano y'i Roma kuko ivyaha bishobora kuba vyakozwe vyabaye ico gihugu kikigengwa nayo masezerano. Iyo sentare ibandanye ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo narijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa 25 ukwezi kw'icumi 2017 imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI. CPI shikiriza kandi kukorana hagati y'u Burundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara ikibutsa kwiza inshingano u Burundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma. Igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI kimenyesha kw'ibyemezo byazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimo ibyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ibyaha by'agahomerabunwa ziba byarakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane mu 2015 haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'u Burundi bikozwe n'abarundi. Muri byo icyo gisata kidondagura ubwicanyi ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije uko abarezi gufa ukubanyuruza ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe n'ihamwa. CPI ivuga ko abantu 1,200 baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane 2015 ibihumbi babarezwe gufa ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku 100 baburiwe irengero. Hagati y'uko kwezi mu 2015 no kwa gatanu 2017 iyo sentare harubura abarundi bahunze igihugu kwari 413 490. Abagirizwa ibyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta. Ahavugwa cyane cyane igipolisi iperereza bimwe mu bisata by'igisirikare byo babikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambo uri ku butegetsi. Umukuru wa CPI ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi byaha byadondaguwe gusa afatiye ku byemezo ashobora no gutohoza ku bindi byaha nka genocide n'ibyaha byo mu ntambara mu gihe hatoja hanze y'ibyo yemerewe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba yabwije ujya Amerika ko leta itaramenyeshwa ingingo ariko yongera ko leta y'u Burundi itazokorana na CPI kuko atabucuti bigifitaniye. Nzobonariba anasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa CPI ashobora gukora amatohoza ku byaha byakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha. Asoze ravuga ko ari bimaramare byabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigo byora bitewe n'uko bahonyanze amategeko menshi rwose harimo kutegera bagisha inama Burundi mu byo bateguye byose. Roger Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda Roger turagushimiye tukivuga rero kuri iyi nkuru. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kanya abajije ministre w'ubutabera w'u Burundi Aime Laurentine Kanyana icyo u Burundi bwati uko u Burundi bwakiriye icyemezo cy'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga.
Iyo ngingo ahariya leta y'u Burundi yatangaye kuko turazi yuko n'ibintu byo gucyuca cyane bibandanye bikorwa ku Burundi ku bantu badashobora kubona ko u Burundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwice bakaguma barondera rero kwinjira mu butungane bw'u Burundi kubusubirira mu kibanza. Iyo ngingo rero yafashwe Burundi ntiburaba kuko Burundi byaravuye muri iyo sentare ku itariki 27. Iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki 25 ariko Burundi bigeze buyimenya. Mwebwe mwese mudukorondera amakuru bidasanzwe mu bimenyi bunyani ni ukuvuga yuko ni ikintu bagiye gufondafonda.
Ariko
turatira bimwe twobandanye duhungabanya abarundi.
Iyo sentare irafite uburenganzira iyo sentare irafite ububasha bwo gutohoza ibyaha byakozwe imbere y'uko Burundi buva muri ayo masezerano.
Oya mu gihe yari kuba yatanga ayo matohoza imbere y'uko Burundi buvamwo byari gushoboka ariko gushika itariki 27 z'ukwezi kw'icumi Burundi bukagenda buvamwo iyo ngingo ntiyari bwafatwe.
Mu gihe
kuvuga yuko rero ubu unya iyo sentare ifite uburenganzira bwo kuza gutohoza ku Burundi.
Mu gihe none mu gihe mushikiranaje
akazi z'umutekano kawe ni kabi ariko karitegetse nako ntabyo karategeka.
Mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amakungu vyorunyika abantu bajeje gutohoza izo zaha mu Burundi Burundi bwo byifatamwo gute?
Abo bafatwa nk'abaje gutera u Burundi hama abarundi nabo kuva kuri ntare rugamba baragwanira igihugu buri batakigwanira.
Muri iki gihe ikintu Burundi bugiye gukora ni ikihe?
U Burundi burashikirwa aho buhagaze budashikirwa aho buhagaze abakeneye kubyumva hanyuma bubandanye bwubahiriza butunganiza n'abarundi ubwo bwami.
Hariho abantu bashobora kwibaza ko kubona mwanka ko abaje gutohoza binjira mu Burundi ko ari uko kwiyotsa icyaha aho mubivuga kw'iki amasegonda 20.
Mbega iyo muri leta yagiriye habaye icyaha abarundi baraje gusaba gutohozayo ibitohoreza abanyenzi ntibatureke ngo dutohoze iby'uburundi bwacu.
Mushikiranje w'Uburundi Aime Laurentine Kanyana turabashimiye cyane rwose ku kiganiro mwahaye Radio Ijwi rya Amerika. tu kivuka kandi kuri ingingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha itanga uburenganzira bwo gutohoza ibyaha byakozwe mu Burundi. Mugenzi wacu Etienne Kakizi yaganiriye na Lambert Nigarura yanonosoye amategeko mpuzamakungu ari mu rwego mpuzamakungu rw'abashikiza amanza bakurikirana ibyaha bikomeye, akaba kandi ari n'ishyirahamwe SOS Torture in Burundi. Yatanguye amubaza ukuntu yakiriye ingingo ya sentare mpuzamakungu.
Ingingo ihejeje gufatwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'ubutunguza amatohoza mu Burundi, twebwe twayashiranye ugweze, twayishimiye cyane kuko n'ingingo twari twiteze kuva kera. Ingira murazi yuko hari haheze hafi imyaka ibiri turiko turasaba iyo sentare ko nyabuna yotanguza amatohoza, kuko mu bikorwa twakoze ari ibyo kwegeranya amakuru, ari ibyo kuvugana n'abantu bakora ibyaha bakaduha uburenganzira bwo kubaserukira, byaragaragaye yuko ibyaha biriko birakorwa ari ibyaha biteye ubwoba bisanzwe bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha, na cyane cyane mu gihe sentare zo mu gihugu zigaragara yuko zitagishoboye gukurikirana abakora ibyo byaha kubera ibibanza barimo, kubera babusumbye inguvu. Nicyo gituma bigaragaye yuko tutarira gusenya. Byumvikana yuko umunsi twebwe tunezerewe bushimye yuko sentare mpuzamakungu ifashe ingingo, ifashe ingingo ikomeye ije kubahiriza abakora ibyaha no gukubita intare mu ruhanga abigize akagara ma Uganda mu gutoteza abo bateza rushingiro.
Ariko nanone Minisitiri w'Ubutabera w'Ubutungane w'u Burundi Emero Lantine Kanyana atangaza ko ibyaha byakozwe byumvikana ko ari ibyaha, ariko ko inkiko sentare z'u Burundi zishobora kubiburanisha nta kibazo.
Nibaza yuko yihenze kuko wewe nta n'ikindi yari kuvuga, na cyane cyane ko ari we yafatiye amaboko mu mugongo ubutungane bw'u Burundi. Mu bisanzwe iyi ni ya sentare ko isanzwe ikora bisanzwe bitekanijwe n'amategeko, nuvuga yuko ari sentare ikora mu gihe sentare zo mu gihugu atabubasha cyangwa ubushobozi zifite. Ibyo nabyo ntibikiri agateseshwa muri sentare zo mu Burundi zarafatiwe amaboko mu mugongo. Murazi ibintu byabaye kuva mu mwaka w'2015, abantu bishwe bari mu minwe y'inzego z'umutekano, abantu bafatwa bukeye bagatozwa ibiziga, abantu baraswa n'abapolisi cyangwa abasirikare ku murangi izuba riva, abo bose ntibigeze bakurikiranwa. Nta n'ukwigirisha ngo bagerageze basi bagire n'imitahe. Numva yuko ibyo ari kudashaka, ari ukudashaka no kudashoboka. Hari hageze mbe nihataba harabingiranye yuko sentare ikurikira yuko ifata ikibazo mu ngiro nk'uko amategeko ashyiraho sentare asanzwe abitegekanije. Byumvikana yuko uwo mushikiranganzi yananiwe no kureka ubutungane ngo bwigenge bukora akazi kabwo, nta kindi yari gushobora kuvuga. Nibaza yuko umuntu ari umutahura kuko ibyiro byasenzwe nareke ubutungane mpuzamakungu bufise ububasha gukora akazi kabwo.
Maitre Lambert Nigarura, uri umwe mu bashingwamanza bari mu rugaga rw'abashingwamanza mu rwego mpuzamahanga rukukira sentare mpana rya mpuzamahanga. None se niba Uburundi buvuga ko butakwemera ko sentare iyi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaza gukurikirana gukora nketi mu Burundi, igihugu kivuze igihugu cyanze ko sentare iza gukora iperereza ku byabaye muri iki gihugu, mu mategeko byagenda bite?
Mu by'amategeko nibaza yuko bitagoye. Ubuhoho niyo ngingo yo gutangura amatohoza yafashwe tariki 25 ukwezi kw'icumi. Hari hagisigaye iminsi kuri iyo leta y'u Burundi ze muri mu mayo masezerano. Byumvikana dufatiye ku ngingo ya 86 y'amasezerano yashyiraho iyo sentare. U Burundi burafise itegeko bw'ukwemera mbere no gukorana n'abahinga b'iyo sentare bazaba bari kubarangira amatohoza. Mu gihe rero base kuvuga yuko bazuba barenze ingingo ya 86 y'amasezerano y'iyo mashyaka y'iyo sentare, ingingo u Burundi bwashyize ku mukono ubuzuba rero buciye mu makosa. Ariko naho bwo kwanka twigihambaye bizaba bigaragaye yuko baguma bahunyanga amasezerano mpuzamakungu bashyize ku mukono, ariko nta mutsi uzokwica ibere kuko umunsi sentare ifashe ingingo kubera ifite amakuru yose ahagije. Amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe yigenga, amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, mbere cyane cyane n'igisata cya ONU cyagize amatohoza cyerekanye ibyaha byakozwe abandi bikoze n'ingina byakojwe bijumvikana yuko atana matohoza menshi yo twari umwanya yosaba nuko leta itegezwa gukorana nayo byinshi bikenewe kuko iri bifite icyo kenegwa cyane cyane umunsi tubona nuko mu bisanzwe dufatiye kuri iyo ngingo iyo amatohoza atanguye Burundi bufite itegeko ahubwo yo guca gutanga abantu bakurikirana kugira bitabe imbere y'intahe amasentari hegira buburanishe amasomo yandi.
Uyo yari Lambert Ningaruru umushingwa manza deka yanonosoye amategeko mpuzamakungu akaba ari no mu ishyirahamwe SOS Torture au Burundi. Abana ijana na mirongo itandatu na batandatu bari mu Barundi batabutse uyu munsi bava mu kampi Induta muri Tanzania bize byinshi ku gihugu cyabo. Abavyeyi bazananye n'abo bana basaba leta ko abo bana boronswa bifungurwa bikwiye bakongera bakakirwa amashuri naho umwaka w'ishuri watanguye. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Christy Munezero.
Karirimbo abo bana bahungutse baririmba nako bize mu makambi bari bahungiyemo mu gihugu cya Tanzania, amakambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu. Aho bakiriwe mu ikambi mfata kibanza y'Igitara bari barindiriye gutahukanwa mu mihani wabo iri mu makomine agize intara ya Makamba. Abo bana bafite imyaka iri hagati y'itanu na cumi n'indwi bagize ibice 99% by'Abarundi bahungutse uyu munsi. Ni ukuvuga 136 ku Barundi 430 bahungutse. Batubwiye ko mu buzima bwahoramwo byari bigoye kuronka ibifungurwa n'ibyambarwa bifuza bakizera yuko bagiye kubironka no gusubira ku ishuri.
Irangu ndafayine 14 ndaryohewe bazoba bakayisubire ku ishuri ikaramu n'amapeki uza kwimana jizeye.
Muri kambi waririmo ni yitwa gute?
Nduta. Shefu mpuzu n'ibiratu n'iniforome.
Igira neza Sherine. Oya mu Burundi ndahora ndiga mu wa gatatu. Shitsi Nduta baca bantwara ku ishure. Nce ndaduga mu wa kane. Jinda ndipfuza ko ndoshikira ku ishure. Nkipfuza ko ndoronka impuzu. Nkaronka amakaye, nkaronka amakaramu, nkaronka ibirato. Ningene twokwiga neza ku ishure.
Ababyeyi b'abo bana batubwiye yuko bizeye ko abana babo batazorindira igihe kirekire imbere yo gusubira kwiga.
Nitwa Nimbona Joyce. Umwana ni ukumuha amakaye, bamuha amakaramu, nosiga ntaza kumwandikisha. Baroyemera. Igituma nzi ko bazoyemera kuko nta bibazo barakora. Niyo mpamvu rero bazomwemerera. Rwose.
Ku bijyanye n'uko ubwene abo bana baheze bakakigwa, Leticia Niyonkuru, umusitanteri wa komine Mabanda, imwe mu makomine agize intara ya Makamba, amenyesha yuko baba abana bahungutse bizanye canke abafashijwe n'ishyirahamwe HCR bose bafashwa mu buryo komini ifise, eka mbere ngo baroroherezwa no kuja mu ishuri.
Abaje bizanye bobo burumva barashikiranga bakatubwira ko baje nayigira babakeneye ko tubafasha muri utusanye turiya. Abo rero twabwira ko abana bataza mu ishuri kandi abo bana bari mu ishuri. Hari abandi rero baje kuva aho batanguye guhungurira icese bagana HCR nabo nyine harimo abana n'ibyo rero bashashikira mu ishuri. Twahindura gati rero je mu ishuri imyaka 2023 cyangwa 3 nta kundi abundi buzima bwaruka. Nuwo usanga bisaba amahera ko hari abashaje kugenda mu marise, aho tuzetse tukabakurwa ntawe nikora kugira ngo babakire bige ata amafaranga banje kuriha. Na YRC ni hiri niyo yakira abahungu ifashanye na HCR nayo kandi yasubiza kagikingira abana.
Ikambi ifata kibanza y'Igitara aho muri komine Mabanda yakiriye umugwi wa kane ariwo wa nyuma w'abahungutse bari bategekanijwe kwakirwa muri ico kibanza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017. Aho Igitara hakaba hakiriye abahungutse baza bagana intara za Rutana na Makamba, bitegekanijwe ko abandi Barundi bahungutse basigaye ku 12,000 bitegekanijwe gutahuka muri uyu mwaka bazokwakirwa mu bindi bibanza byategekanijwe mu ntara za Ruyigi na Muyinga. Mikambi y'Igitara, Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.
Kiste Munezero urakoze cyane kuri iyi nkuru. Reka noneho tujye mu Rwanda aho abanyeshuri bigaga muri kaminuza Jomo Kenyatta yakoreraga i Kigali batunguwe n'umwanzuro wavuye mu biganiro byabahuje n'ikigo byahuje ikigo cyabo n'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda. Uwo mwanzuro rero abanyeshuri bemeza ko ntacyo uje gukemura mu bibazo bari bafite. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi yakurikiranye ibyo biganiro.
Ugomba kwiga ariko uburyo bwo kwiga nuko ugomba kuba online. Hari na option ya kabiri yo kuba wajya mu nyungu cyane cyane ko ari gutangira.
Uyu ni Emmanuel Muvunyi, umuyobozi w'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda, asobanurira abanyeshuri barenga 300 bigaga muri kaminuza ya Jomo Kenyatta uburyo bagiye gukomeza amasomo nyuma y'uko ikigo cyabo gifunzwe. Inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda yafashe umwanzuro ko iki kigo kigomba gufungwa burundu, abanyeshuri bari basanzwe bakigamo bagakomereza amasomo yabo bifashishije uburyo bwa internet ibizwi mu ndimi z'amahanga nka online, cyangwa bakaba bakoroherezwa kujya gukomeza amasomo yabo mu gihugu cya Kenya. N'imyanzuro yamaganywe n'abanyeshuri ivuga ko yose itazabafasha.
Batubwiye ko tuzajya tujya gukorera ibizamini Nairobi ku itike yacu, bamwe muri twege minefare twayishuraga ku mushahara w'akazi dukora, kubona uruhusha ku kazi ngugiyo ngiyo, kubona iyo tike kujyana Nairobi bamwe muri twege ntayo tuzabona.
Imbari iyo system bahisemo ya online twege ntabwo twigeze tuyihitamo kuko twagiye kuza kwicara mu ishuri online zehari. None uyu munsi baradufosinga kuba ari byo dukora.
Iyo ubona umuntu yishyura minerifare yiziritse umukanda yarangiza ngo ukumva ngo birakubise ngo university irafunze nta mpamvu mutabimenyeshejwe, urumva ko ari ibintu birabaje cyane.
Leta ivuga ko nta munyeshuri wari usanzwe yiga uzabura uburyo bwo gukomeza amasomo. Inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda isaba abanyeshuri kuba bakomereza mu zindi kaminuza zemewe mu Rwanda. Umwanzuro nawo wagaragaye nk'uzananiza abanyeshuri batari bake, cyane cyane abafite amikoro adahagije.
Nari nagiye gukoresha exemption kugira ngo ndebe ko nakwiga ahandi nkarangiza vuba nk'uko mbyifuza. Icyabaho nuko nagiye kuri University of Kigali amasomo nasanze amwe batayigisha, nayo bigisha n'ukuvuga ngo hano umuntu agiye abonamo C, n'ukuvuga ngo kubona inyuguti ya C hano uba watsinze kuri Jomo Kenyatta. Ariko ugiye kuri University of Kigali n'ukuvuga ngo kubona inyuguti ya C bayifata nk'aho watsinzwe. Mu masomo icumi yose, cumi n'abiri nari maze kwiga, ayo bankuremo ntagomba kwiga kuri University of Kigali na amasomo abiri yonyine. Nukuvuga ngo ubwo masters abandi biga imyaka ibiri, twe tugiye kwiga imyaka ine. Icyongeyeho nukuvuga ngo aho masters handi bayishyura miliyoni n'ibihumbi 900, nukuvuga ngo hano nari maze kwishyura miliyoni n'ibihumbi 600, ubu ngiye gutangira kuri University of Kigali nongere nishyure miliyoni n'ibihumbi 600.
Iyi kaminuza yari iherutse gushyirwa ku rutonde rw'izavuzweho kutagira ireme ry'uburezi rihagije, yahagarikiwe ibyiciro bitatu by'abayigagamo, ije yongera kuri kaminuza zindi enye zari zaramaze gufungwa n'ikigo cya leta gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda. Leta yavugaga ko izi kaminuza zafunzwe zitari zikwije ibisabwa ngo zitangire ireme ry'uburezi bunoze. Iyi kaminuza kimwe n'izindi zafunzwe mbere zari zahawe amezi 6 ngo zibe zakosowe amakosa yagaragaraga mu mikorere yazo. Ayo mezi ashira ntacyo zikoze, leta ihitamo kuzifunga burundu. Nubwo habaye ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda, abanyeshuri ndetse na kaminuza, iyi kaminuza Jomo Kenyatta yarangije kuva mu Rwanda kuko naho yakoreraga nta birango byaho bikihagaragara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri Sahara katuyutse ko sentane mpuzamakungu mpana vyaha uyu munsi kwa kane yahaye uburenganzira abashize amanza bayo bwo gutohoza ivyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 gushika mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017.
Perezida wa Colombia Juan Manuel Santos yaratangaje ko polisi vuba aha yafashe toni 12 z'ibiyobyabwenge byitwa cocaine mu ijambo ry'Igifaransa. Polisi ikabigereranya ko iyo cocaine ifite agaciro kagera kuri miliyoni 360 z'amadolari.
Tukabwikana ko sekretari wa Departement d'Etat America Rex Tillerson avuga ko atakutumvikana ku gihugu cya Koreya ya Ruguru kuri hagati ya Leta Zunze Amerika hamwe n'Ubushinwa nyuma yaho habereye ibiganiro mu gihugu cy'Ubushinwa hagati ya Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump hamwe na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko iperereza ku gitero cyavumbukiye ku basirikare muri Niger mu kwezi gushize kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha ritazaba ryarangira. Departement y'Ingabo za Amerika Pentagone yasohoye itangazo ivuga ko itsinda ry'iperereza rya gisirikare rizagirira ingendo muri Amerika, muri Afrika no ku mugabane wa Afrika gushakisha amakuru akenewe kuri icyo gitero.
Nshuti mwese mu kundi radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'izoma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro ari kumwe na Frederic Nkundikije
na Eugenia Mukankusi. Mwakoze mwese kudutega amatwi. Ibindi biganiro ni mu kanya saa moya n'igice. Mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika.